cyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti banwanye mwirwe neza. Mu Burundi leta yiyamye abacuruzi baba bafite imigambi yo kuzamura ibiciro muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane.
Sabwe ko atamudandaza yo kwikika mukiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kuduza ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru.
Gloriose Ntibarutaye ni umuvugizi wa Minisiteri y'Ubucuruzi mu Burundi. Noheli ishigaje amasaha make cyane. Nkombo mu ntara y'uburengerazuba y'u Rwanda amapfa yarateye, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika iritegura gukomorera abagenzi baturuka mu bihugu umunani bya Afurika y'Amajyepfo. Ikaze, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru yo hirya no hino ku isi, nk'uko narimaze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukuraho icyemezo yafashe mu kwezi gushize cyabuzaga abagenzi bava mu bihugu umunani byo muri Afurika y'Amajyepfo kubera virusi ya Omicron. Kuri iyi nkuru dutega amatwi Fidele Niyongabo.
President Joe Biden ku munsi wa kabiri yaratangaje ko afise umugambi wo gufuta iyo ngingo. Amerika yari yafashe iyo ngingo mu kwezi guheze bivuye ku mpungenge ku bwoko bwa Omicron buriko bwandukira vuba na vuba. Abanyamahanga bari bangiwe ku butaka bwa Amerika kubera bagendeye kimwe muri ivyo bihugu munani mu kiringo c'iminsi 14 imbere yaho bazosubira kurekurirwa mu ndege zije muri Amerika inyuma y'isaa 6 n'umunota umwe ijoro ku itariki 31 yo ku kwezi kw'12. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 29 y'ukwezi kw'12 yaraziririje ku butaka bwayo abatari abenegihugu nka bose baherutse kugendera Afrika y'Epfo: Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambique na Malawi. Inyuma y'ubwoko bwa Omicron utowe muri Afrika y'Epfo, abajejwe amagara y'abantu bari basavye ko Leta ya Amerika ikuraho ingingo yafashe kubera kuyigumizaho atangaruka iboneka vyari kugira kuvyerekeye ukuntu ico kiza kiriko kirakwiragira mu gihugu. Ingingo ya Amerika ntiyabujije indege canke Abanyamerika kuza baturutse mu karere ko muri Afrika yo mu bumanuko.
Guverinoma y'Ubufaransa yasabye abaturage bayo bakuze gufata urukingo rwa gatatu rwa COVID-19 amezi atatu nyuma y'uko bakingiwe ebyiri za mbere. Fidele Niyongabo arakomeza.
Iyo ngingo yagabanije amezi atanu yasabwe imbere yaho mu ntumbero kugwanya ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron. Urwego rujejwe amagara y'abantu mu gihugu nirwo rwasohoye ivyasabwe na Leta. Ubwo rwego nirwo rugira inama Leta ku bijanye no kugwanya ikiza cya COVID-19. Bibaye mu gihe bitegira ivy'abandura COVID-19 biriko biriyongera cyane mu Bufaransa muri ibi bihe by'iminsi mikuru ya Noel kubera ubwoko bushasha bwa Omicron bukwiragira cyane kurusha ubundi bwoko bumaze kuboneka gushika ubu. Urwego rujejwe amagara y'abantu mu gihugu rwasabye kandi ko n'abakiri bato bashobora kugeramirwa n'umugera wa COVID-19 baronka urucanco rwa gatatu muri iki gihe. Ni iminsi itanu inyuma y'uko Ubufaransa utanguje igikorwa cyo gucandaga abana bafise imyaka itanu canke irenga. Gufata urucanco rwa gatatu amezi atatu inyuma y'incanco za mbere vyafatiye ku bushakashatsi bwerekanye ko izo ncanco zikora neza ku bice 80% mu kiringo kiri hagati y'ukwezi n'amezi abiri ku bimenyetso bidakaze by'ubwoko bwa Omicron. Yamara izo ncanco zireka gukora neza n'ingoga cane kurusha ku bundi bwoko bw'umugera wa COVID-19 bwiyadukije imbere yaho. Ugukora neza kugabanuka gushika ku bice 34% amezi ane inyuma y'uko abantu bicandagishije bakoresheje incanco za Pfizer. Yamara gukora neza biraduga gushika ku bice 75% 72 inyuma yaho abantu bafashe urucanco rwa gatatu.
Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi 19 na 22. Turi no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi leta yiyamye abacuruzi bafite imigambi yo kuzamura ibiciro muri iyi minsi mikuru ya Noheli na Bonane by'umwihariko ku bikenerwa by'ibanze. ivuga ko ishobora gufatira ibihano abazabirengaho. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ibidandazwa leta y'u Burundi yihutiye gukingira ni nk'isukari n'iminyobwa vya Burundi. Ibi ndetse byari bimaze iminsi bikenye mu gisagara ca Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro Gloriose Ntibarutaye yagabishije abadandaza ko bokwiyubara ntibikike mu kiza mu kuduza ibiciro mu gihe cy'iminsi mikuru irangiza umwaka.
Mu ntumbero yo kubahiriza akarangamutima k'umudandaza, akarangamutima k'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, bisabwe ko atamudandaza yokwikika mu kiza mu kunyegeza ibidandazwa canke kuduza ibiciro by'ibidandazwa muri iyi minsi mikuru. Abadandaza ibinyobwa bya Burarudi, isukari ya Sosumo n'ibindi, musabwe gushira ku isoko ibicuruza muba mwahawe atakura abantunzi. Abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu, musabwe kubahiriza ibiciro byo kwiyunguruza na cane cane kubava mu ntara bajya mu yindi.
Ndetse hanashizweho n'ibiciro ntabanduka vy'ibiribwa nk'inyama, aho ikiro kimwe kiri hagati y'ibihumbi 7 n'ibihumbi 12 bivanye n'ingene zimeze. Ikiro c'isukari cashizwe ku 2,500 y'amarundi. N'ibiciro ntarengwa vy'ibinyobwa vya Burarudi vyashizwe ahabona. Yamara mu masoko atandukanye harabadandaza bari bamaze kuduza ibiciro cyane cyane ivy'ibiribwa. Aba nabaganiye n'ijwi rya Amerika mu isoko ibujumbura.
Hari konfere n'ibibiri. Ubushaza bwaduze bwahora kuri hagati ya 2,500 na 2,000. Ibiharagiza gumye kuri 2,500, bindi byose bikwibaye cyahoraga.
Ntaje yo nkabo bitunguru mbona. Biciro byagumye ko byare bimene, nta byaduze, nta byagabanuye. Ibizera nizo zari bisa n'izari byabonetse cyane, ariko byongeye kubura gatoya. Muga ntibyaduze igiciro kinini, cyaduze 200,000 yonye. Twaba tugusha 900,000 tuvuga gushika 1,000,000. Ruje yagumye aruko nye.
Kutari mazemesa yumeze. Kwenye mwabia wala kumajani chenda wana majani Ibi vya wala kugihumbi wana majani chenda wala kusi jana. Vlagi wala kolo kujana jana. Vya wala kuri chenda ni tano wana majani munani tano. Kijumbu ya wala kumajani munani wana majani ni. Kwenye mwala karele nchungi mwerele ya mwana vichiro tuliko tabukiri kizi. Kwenye ukomi baru guru kubichiro gito ya tume nyingine tupunguza.
Kubazorenga ku ngingo yafashwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro, ibihano birategekanijwe kandi n'amaso yo kubacungera ni menshi nk'uko umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yabimenyesheje.
Tuboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abenegihugu kumenyesha abajejwe intwaro hamwe n'abajejwe uruja n'uruza mu mabarabara mu gutanga amakuru kuri abo bose bokwikika mu kiza mu kuduza ibiciro, kunyegeza ibidandazwa canke kutubahiriza akarangamutima k'ibisata bakoreramwo kugira ngo bahanwe hisunzwe amategeko. Tuboneyeho kandi kumenyesha abiyunguruza mu miduga rusangi ko mu ntumbero yo kwikingira no gukingira abandi cyakiza coronavirus bisabwe kwambara agapfukamunwa mu miduga.
Mu bihano bitegekanijwe harimo gutanga ihadabu hamwe no kugarirwa urudandazwa canke gufungwa ku badandaza. Aho ni mu gihe mu minsi mikuru irangiza umwaka nka Noeli n'umwaka mushasha bimenyerewe ko abadandaza baduze ibiciro ku biribwa vya nkenegwa n'impuzu cane cane izabana. Yamara ubu leta yatangaje ko iyo ngeso ari mbi kubera n'amikoro y'abanyagihugu atabayiyongereye. Pierre Claver n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nk'uko mubizi abakirisitu b'isi yose barimo baritegura Noeli, umunsi mukuru bemera ko umucunguzi wabo Yesu Kristu ariwe yavukiyeho. Groupe Boniem nayo irabivuga muri iyi ndirimbo yabo bise Mary's Boy Child Was Born on Christmas Day, ni ukuvuga ngo umuhungu wa Mariya yavutse ku munsi wa Noheli.
Mary's Boy Child Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy
Lord,
Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwese iyo muva mukagera, tubashimira rwose ko muri bamudatenguha. Maze rero mwoherereze radio yanyu ijwi rya Amerika ubutumwa bwanyu, maze mwifurize abo mukunda Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Facebook ni VOA Radio yacu, naho email ni radio yacu @gmail.com. Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu, uyu mwaka ubasigiye iki? Ese icyorezo cya COVID-19 kibagezehe? Abo cyambuye ababo n'inshuti zabo, mukomere, mukomeze mugire ubutwari bwo kuyirinda no kuyirinda abandi. Turazirikana kandi ubutwari bw'abanyamakuru babakorera hirya no hino mu Rwanda, muri Uganda, muri Tanzania, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mwe banywanyi b'ijwi rya Amerika mudufasha kubona amakuru yo mu Burundi. Mukomere, akazi mukora muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo n'indashyikirwa.
Nava mvuka ngaha muri komine Bugendane intara ya Gitega. Ntahije umukobwa wiwanje ari Bujumbura yitwa Nduwayezu Pascaline, uti mugire Noheli nziza, mugire n'umwaka mushasha. Naca ntasha n'undi musaza we ari mu gihugu cya Tanzania, Shimira Imana Eric, aho ugeze hose nubwo atamenya igice uhereyemo, uti ugira imigisha umunsi mukuru wa Noheli, ugira umunsi mukuru wa Bonane. Abavyara bacu bose bari Bujumbura, abari muri Uganda bose ndabipfurije n'umunsi mukuru wa Noheli na Bonane mwiza.
Nitroje tabutoyi aha muri Tanzania aha nyina nahije Leonari biruha ari Tanzania. Tumunsi mukuru mwiza wa Noheli. Arakuramukije nabi wawe bose utage wegeze mu zabukuru uti bwa baracyariho tarakuramukije. Timwene wano toji turavukana
ndayize jambo usika ubu mutumba wa muremera komine kihita nagomba gufitaje mukobwa wimye yitwa Sonia nomenya gishwa yitwa Dalis nabaho iyo kwitubya bitwa abanosiata na babutoyi na ba Bose ndabifurije umunsi mukuru wa Noheli mwitsa.
Twanzisabira Jean Claude, Mtumba Kiremera, Agacimbiri, Buhanza, Komine Giheta. Ndatwa mbere mereye ko meye ku mushere wanje, shimira Imana Emerine, vuka Mwendo, mu wa kabiri abavyeyi banje, bo nawo tuvukana nabo tuvukana bose. Ndayifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha mwiza.
Ndagendwa na gatimana jambye. Ngamuri komine giheta Mutumba Kiremera ndatahije abavyeyi banje nayo tuvukana n'umusheri wanje anasiye atari imwendo n'umugenzi wanje ndayifurije Noheli nziza n'umwaka mushasha.
Okay, je ni twitanga ishaka inosa batazira mwatatu Mutumba wa Mugutu komine Gitega ngamere ku bafanze bose bayibana ati mugire no wenzi nziza cambona rero abayangayanga ngaha nyene kuyibati. Okay, cambona nabana banje na madame wanje ukimwana wanje twa Fisto madame wanje nyene mama Fisto cambona batazira habyara ngaha namubona nyene ebana na Philip Mutware namubona ngaha nyene mboso namubona ngaha
cyo banyita mbosori Mugutu and kuyibati Mugutu ndatahije Mugutu ndahatasha inshuti n'abagenzi bo bari mu sindi ntara kuko baranze ko ndi Mbosori ayanga kabenzi kwibarabara. Ndatahije Donari Bujumbura nkatasha n'abandi bari ngahe Mugutu bandori nyibisa ongera nkatasha ba bofre ba beto nkatasha banwanyi bose bakunda kabenzi kuri Mbosori bose utawumva ngo kwa Mbosori kwibati. Wese ndabipfurije Noheli nziza kandi waroze tubaho nshaka benze kuyu munsi mukuru wa Noheli Frema baranjyohera bariko barapfuka ati Mbosori kwibati niwe bahaka benze kajyoshe umunsi wa Noheli mwisare.
Jende vyane nkabamvuka ku mubuga ndatahije abanyamubuga bose komine Gitega ndatahije abanyamubuga bose nabo turi kumwe ngaha kwibati nkabeto aba ntaje nabakiriya banje bose baza kunshorera ngaha ku botike ngaha nyene Mugutu aho nkorera ngaha kwibati patasha papa yitwa mfayo kurira Michel ari ku mubuga nabo tuvukana bose bamani bandi kumana ba bajamari na bahabyarimana bose kanje Bujumbura nkacambona abo bita Thierry ari mu kajaga bacambona nabandi bari Bujumbura bose bagenzi banje nkababwira bose ati mukomere ndabipfuriza umwaka mwiza wa Noheli.
Zina ryanze nitwa Musafi Karugendo Musafi abamvuka ku mutumba agacimbiri Mugutu komine Gitega abashaka gutasha mama na papa bari muri komine Nyabikere mu ntara ya Karuzi abanasha nabo dukora nikazi nganye nka kirato na lepoka bari muri Karuzi na Filimoni na Niyonzima bose bari muri Karuzi ndabipfurije munsi Noheli nziza.
Sama Corona. Kabaranga Rose.
Ni bande bifuriza hano heri nziza.
Ni abana banje bose n'abavandimwe banje bose bazagira umwaka mushya mwiza. Hano heri nziza.
Nitwa Nyira Safari Piri. Ndatashya Salima. Natashya Salama. Natashya Kurusumu. Bari Kampala mu Buganda. Natashya Mama Zidani uri I Kigali ahantu bita Kiruhura. N'abandi bose banyumva nkaba ntuye Nyarutovu imusambira mbifurije umunsi umwaka mwiza w'amata n'ubuki umwaka wa Noheli na Bonane bazawurya ntuzabarye
murakoze cyane
mukamukunza reberete nasuhuza papa rimukinike nasagokuru na nyogokuru Azirano kugarik. Umwese n'akansa muhire.
Ni kwize yandereye. Nkaba ntuye mu mudugudu wa Nyadutuku akagari ka Karengere. Aba nifuza gusuhuza abavandimwe n'inshuti. Aribo umugore wanjye nashatse n'abana nabo kuribuye nawe ni mushimbo hose nuko nabo kuruyenzi mushiki wanjye Claudine niriyumba mbifurije Noheli nziza n'umwaka mushya muhe n'ubunani
nitwa Mukare Mesteri nifurije umwaka mushya Noheli nziza mbifurije Noheli nziza n'umugabo wanjye bazira premier mwifurije Noheli nziza namukase kurutuye hara kimirongo nawe mwifurije umwaka mushya muhe na Noheli nziza Nifurije Noheli nziza mu Ramazani bose bagira umwaka mushya muhere Noheli nziza Nifurije umwaka mushya n'abaturage bose bagira umwaka mushya muhire
Nitwa Nshimimana Alfrede Oye Impushi Umurenge wa Musambira Akagari Ntumosho Mudugudu wa Nyarubuye Nifuriza umuryango wanjye Noheli nziza
abandi
nawe ngaho nta bandi n'abaturanye mbese muri make uzagire Noheli nziza
nawe uzagire Noheli nziza
kuri twese
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu amakuru n'ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije. Mbashimiye rwose ko twagumanye. Umugoroba mwiza rero murakarama mugire Noheli nziza. Come on, Jesus, move me.